Abikorinto ba kabiri kigabane kino nuko bakundwa ko dufite ibyo byasezeranye twiyuhagira ubumana bwose bw'umubiri n'ubw'umutima kuba bera tugushikishe kubaha Imana muduhe ikibanza mu mitima yanyu nawe twagiriye nabi nawe twononye nawe twagunze sindabivugiye kubagaya kuko maze kuvuga yuko muri mu mitima yacu ngo dufane kandi ngo tubaneho ndababwira ndabizigiye cyane ndabiratana nuzuye ihumure ndushiriza kunezererwa mu marushwa yacu yose hamwe twaje Makedonia umubiri wacu ntiyari bwatenzukirwe na gatoya kuko twabatwa uburyo bwose inyuma hari ntambara imbere hari ubwoba ariko Imana ihumuriza abicisha bugufi yaduhumurishije ukuza kwa Tito kandi sukuza kwiyo konyene ariko kandi no guhumurizwa mwamuhumurije namwe nuko yatwiganiye inkumbu zanyu mwangiriye n'amarira yanyu nishaka mwandwanira nico catumye ndushiriza kunezerwa naho nabateje umubabaro cacete canje sinicuza naho nari naricujije kuko ndabonye yuko ico cete cabateye umubabaro naho mwawugize igihe gito gusa noneho ndanezerewe sinezerejwe nuko mwagize umubabaro ariko nuko umubabaro wabateye kwihana kuko mwagize umubabaro mu buryo bw'Imana kugira ngo ntihagire ico mubura ku bwacu umubabaro wo mu buryo bw'Imana utera ukwihana kuticuzwa kuzana agakiza ariko umubabaro wo mu buryo bw'Yesu utera urupfu nimubone umubabaro wo mu buryo bw'Imana ukuntu wabateye umwete mwinshi utyo kandi ko wabateye no kwiregura guhiga imanga gutinya inkumbu ishaka no guhana muri vyose mwiyerekanye ko mwejejwe muri ivyo nuko naho nabandikiye ivyanyandikishije si ivyo wagize nabi kandi si ivyo wagiriwe nabi ariko no kugira ngo umwete mutugirira werekanirwe hagati yanyu mu maso y'Imana
nico catumye duhumurizwa kandi muri uko guhumurizwa turushiriza guterwa umunezero n'umunezero wa Tito kuko umutima wiwe waruhuwe namwe mwese
namba hari canteye ko ndabirata ndabaratira Tito ntivyantetereje ariko nkuko twababwiye vyose ukuri niko n'ukwirata kwacu twaratiye Tito kwabonetse ko ari ukuri kandi umutima wiwe urushiriza kubagirira igishika uko yibutse ingene mwanyumviye mwese n'ingene mwamwakiriye mutinya muhinda agashitsi nezero yuko mfise umutima uremye kubw'ivyanyu vyose.